Imbira rangiye abanyagatumba na cyane cyane ababa mu makartiye ya Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri basubiye kubona imyuzurira iturutse ku ruzi Rusizi. Abamaze amaze gutwarwa n'amazi babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko batagira ayo bacira n'ayo bamira.
Yose turimo kandi situasiyo tumazemo n'umunsi harimo imyaka itatu tutagora amazi. Mbere byarigeze kuba amademiseze aho badutera amahema araba gusa ni amahema gusa n'umunsi uko situasiyo tubonamo turutse umubaro mwinshi turababaye cyane. Urabya amazu yacu nk'ayo karamererwa yari yakize umwaka uheze. Hari amazu yakize atabomotse 2020 2021 arasimba n'umunsi rero tubona ngene bizogenda.
Ayo mazi haraheze iminsi ine twebwe tuyabona. Mu mazi nta buzima buhaba, urabona kuva yacira duhangayika. N'ubu murabona yuko tutagera naho duhonyora, ari nacyo gituma n'ubu turiko turarondera ahantu ho bahakamunsi kugira dushinge nk'amahema. N'amahema ntitugira ntidufise.
Abanyagihugu bo muri ayo makaritsiye bavuga ko baguye mu gahundwe babonye Rusizi rubateye mu kwezi kwa kabiri mu gihe bari babimenyereye mu kwezi kwa kane uko umwaka utashye. Uno mugabo abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze aho yahungiye n'umuryango wiwe, we n'ababanyi biwe batera kamureta kugira ibubakire urukuta bita big kuzibira amazi ya Rusizi ntasubire kubatera.
Sokorwa nuko dusaba leta ko yodufasha mu kudukorera idigi nk'uko bari babitwemereye, batubwira ko bashobora kudukorera idigi. Iryo digi ryofasha cyane kuko twibaye mu imyaka itatu, ibi ni ukubwira gatatu deje abantu turarushe, abantu kwamana inteko ari ku mitwe biba byaturuhije. Twasaba rero Sebarundi ni ukuri adufasha abanyagatumba, turagowe turaba ukuntu badukorera iryo digi kugira ngo ibyo kwamana inteko ari ku mitwe tuzako twabikira kuko twegomeje turi Abarundi nabo turi abanyamahanga.
Abajijwe intwaro muri ako karere kasubire gutegwa n'imyuzurire nabo nyene bavuga ko barengewe. Manirakiza Gedeon arongoye karitsiye Kinyinya ya kabiri. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku ibarabara rya Bujumbura Uvira yaje marariwe cyo kimwe n'abarongoye. Nawe nyene abona ko umuti w'iyo myuzurire ari uko bakugura ukuta bwotuma Rusizi rutisesa mu mihana y'abarongoye. Abanyagihugu bagowe bakiriko kuko hari abatari bwatahuke bakiri mu buhungiro kuva mwaka uheze wa 2021. Abo baharugwa mu miryango 1578 bakaba baba mu ikambi yo muri zone Maranvya izwi ku izina rya Sobel. Nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ubuzima babayemwo butoroshe.
Turafise ikibazo cy'amazi cyane, ubu imiryango yacu dufise tunywa ibiziba ntituronka ingene bashobora kudushikanira amazi. Ubuye mu rugo bashobora gusanga imiryango y'abana batanu ku muganga akabatera malariya.
Nk'ikintu cy'ibitungurwa ntico giheruka kuronka, bigatuma rero ntitwebwe dufise abana n'abageze mu zabukuru natwebwe tugendana ubumuga ntidufise aho twivuza bihagije. Hari igihe ugenda ngo nta miti ihari bagashobora kwandikira ngo ugenda kwigurira, bakwandikira ngo ugenda kwigurira wiriwe inzara urumva
kuva mu mwaka uheze. Abo banyagihugu bari bemerewe kubakirwa amazu meza muri zone ya Maramvya kugira ntibasubire mu gatumba hama hatewe n'imyuzurire uko imvura itasuye. Ariko gushika ubu imiryango 90 yonyine niyo imaze kuronswa uburaro ahitwa Buhomba muri zone ya Maramvya nyene. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda buriko buradodora kubagira neza kugira bafashe abanyagihugu bari mu ngorane.
Kubera tubona neza ko bariko bashyira aho hantu abasanzwe bafasha muri icyo gikorwa, bariko bagerageza kubafasha guhindura amahema asanzwe ashaje bahereye muri site iri mu Kinyinya bisigura ko na site bita Sobere vuba cyane bahashika. Ibyo nabyo bikaba bijyana n'ubwo buzu bw'ubwiherero kuko nabwo buhera vuba kuko buba bukozwe mu mahema. Akarere bashyizwemo amazi nibyo make, ariko kandi hariho amashyirahamwe adufasha kuna kuzana amazi mu masterne akayabahereza. Ariko kandi impande y'ibyo hariho proje iriko irabafosa amazi aho hantu, twiteze ko vuba cyane amazi azoba akwiye.
Nayo ku bijyanye n'imyuzurira iguma itera abanyagihugu bo muri zone Gatumba, Buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko hariko hararondegwa ibibanza bo kwimurirwamo makomine ya Karezi na Mubimbi mu ntara ya Bujumbura nyene.